Oh, oh, oh. Drumline, drumline. Ivan Gaye. Reba umutima wanje kukaserera umbiri wanje watuza ebyanje byona watwara reba mazima rukundo ninira ebyawe byona nibimara wow, wow. I'm gonna love you to the end niwe watwiri hambara yanje niwe watwiri umutima wanje ni wo watwire byo byone byanje ni wo watwire ihamba ryanje ni wo watwire umutima wanje ni wo watwire byo byone byanje I wanna make you part of my life I want to make you my wife when I'm here with you got you all I need Kumba kwine Raje, umambiami, ndaraje, na wawa Yawe nkaterera, uchimu yu katereza Ndebi, wo mutima kuterera God, you're all I need, you're all I need Got you all I need. Ni wo watwiri hamba ryanje, ni wo watwiri umutima wanje, ni wo watwiri ebyo byone byanje. Ni wo watwiri hamba ryanje, ni wo watwiri umutima wanje, ni wo watwiri ebyo byone byanje. Wanje, ni wo watwire ebyo byone byanje ni wo watwire ihamba ryanje ni wo watwire umutima wanje ni wo watwire ebyo byone byanje reba mazima rukundo nindira ebyawe byona nibimara oh, oh, oh. I'm gonna love you to the end. Yeah.